Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya gusamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ku makuru yo kuri no saha itariki 24 z'ukwezi kw'icyenda mwaka 2018. Muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi tusamiranira ku murongo wa shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho tugasamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kaze mwese.
Tufate kizu ama jana tatu, tukuto na wanu wa shika, imi jango, imu haba anu, bata andatu, bata uchawaja. Suwaka kujia mimbele ya meri, kuchawaja hii jini mimbele ya president, chagi mimbele ya urbanism ya wala hai.
Uwono mkengu za mateka ili Delphonse na Unhunda, yumbika nisha ugabo, hivizo kuri kila niche mezu chafa tuwa nina mangengu za mateka.
Uko ahantu hateguwe planification yari meze nigaruke uko nyene ico cyo abanyagiye gu nico impact sociali kivyose biraba mugabo uno naho abantu hapfuye nta impact sociali ba
ubonawe no mukuru w'inama nkingo z'amateka Reverien Ndikuriyo asigura ko amategeko akwiye gukurikizwa abubatse bidakurikije amategeko bagasenyurirwa. Iyo nkuru n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini cyo zibashikiriza. Ikaze mwese. Inama nkingo z'amateka y'u Burundi isaba leta gukosora utunenge twibonekeje mu gutanga ibibanza byo kubakiramo mu kiyaya Cimbo no mu gisagara cha Bujumbura. Ni inkuru dushikirizwa na Evariste Nzikobanyanka yakurikiye ibikorwa vy'iyo nama uno munsi mu Kigobe. Tumumve.
Ibikorwa by'inama nkingo z'amateka y'u Burundi by'uno wa mbere byari bishingiye ku cegeranyo cakozwe ku nyubakwa zubatswe hadakurikijwe amategeko. Bimwe mu biri muri ico cegeranyo cakozwe n'umugwi w'abakengu z'amateka w'amaho ujejwe ibibazo by'intwaro, ubutungane, ubutunzi n'ibidukikije byerekana ko ibintu byayangaye atacamira. Abakengu z'amateka basanga hari amakosa yabaye mu gutanga no kubaka ahatategerezwa kubakwa. Icegera ca kabiri cy'umukuru inama nkengu z'amateka Anise Niyongabo afise ukuntabo n'ibintu byategerezwa kugenda.
Hari amakosa agigwa n'abantu bubaka, ariko cyane cyane hari n'amakosa agigwa n'ababijejwe mu maserivisi ya leta, mu mirimo ya leta. Jewe mbona ko kugira leta abantu bayizigire yokurikiza amategeko aba yaratowe n'inama nshinga amateka na nkengu z'amateka, hanyuma agashigwa ko igikumo agatangazwa n'umukuru w'igihugu. Kuko leta idashoboye kubahiriza amategeko yonyene n'amabwirizwa yonyene iba yaratoye canke yaratoje, abantu ntibayizigira kandi abantu baca babandanya bakora ivyo bishaki.
Abakengu z'amateka barahuza ko amazu yubatswe hafi ya karere ka Buterere turi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura samburwa. Aho naho hatanzwe kugira hubakwemwo kandi hari hagenewe imicafu iva mu mazu yo mu gisagara cha Bujumbura, ariko umukenguza amateka Defense Ntawunkunda afise ubwoba bw'ibizokurikira.
Yabaga twara hari twananiko navuze n'izi zose tuzozibomora abantu bazoca babahehe. Ngiye mvuga ati au niveau technique turaje technique biroroshe, mvuga tujye au niveau social abantu tuzobomora tatubajira gute. Tufate kizu amajana tatu tukuto n'abantu bashika imijya ngo imwe nk'abantu batandatu bazuca bajaye ashaka kujya imbere ya meri kushaje yigeni imbere ya president cyangwa imbere ya urbanism yawe yabahaye.
Umukuru w'inama nkingu z'amateka Reverien Ndikuriyo wewe nta kindi asaba abashikiranganje begwa n'ico kibazo nuko byasha byanoga inyubakwa zubatswe ahatariho zose zishigwa hasi hagakorerwa ico hari hagenewe.
Wa munsi amazi yatera mu cyarama hagiye abantu 200 babonetse mu ijoro rimwe mu 30 mu mwanya mutoyi abantu 200 waravyuka umwana kumurondera kumagiza mu Tanganyika. Urashobora kubireka ejo agapfu muri yoni none ubukijijiki. Nicyo gituma byose uko amateka avuga uko ahantu hateguwe planification yari meze nigaruke uko nyene ico cyo abanyagiye gu nico impact sociali kivyose biraba mugabo uno naho abantu hapfuye nta impact sociali ba.
Bamwe mu bakengu z'amateka babona ko imvugo ishobora kudajana n'ingiro. Umukengu z'amateka umugoko bw'abatwa Ruhuna Vena ari muri aho
yakwa mushikiranga ari muri aho hagati yavuze ati niduhane isango ubwo ibituko twavuga bizoja mu ngiro twebwe amatwa tugumana amakenga mu bintu ubwo bizoja mu ngiro nimba bizoja mu ngiro nijyari ntituzokwa mama nk'abantu ko mandika heha enda kugira ngo biboneke ko ivyavuga ngo bishobora kuja mu ngiro inkwari dusezerana mu masesa tuvugane tuti ni kuwa gatandatu ibikorwa rusange tugende ni mashini
ariko abashikiranganje ibegwa n'ico kibazo bemereye abakenguza amateka gukosora bimwe mu bitagenze neza mu gutanga amatongo ubujejwe ibikorwa vya leta yashikirije ko ahari amatongo yatanzwe hatisunzwe amategeko agiye gusubira mu minwe ya leta Jean Bosco ntuzwe n'Imana yatanze akarorero
kuri kiya kibazo cyo ngaho kuri Zabu nashanda amenyeshe ko ingingo yo kwaka abari baharonse nkuko mwari mwabidusabye kandi natwe kwaguma tubikurikirana twamaze kuyifata isigaye tusika turiga abari baronse amatongo igerera kiso yangiye tuyigera mugabo ashaka kumenyesha mugenzanje wa agrikultura jejwe Izabu ko ebone zisigaye yo twaba tuja kuzikurayo ko twacha twashikiriza Izabu directeur makaro de la titre yawe makakoresha ikeneye
abashikiranganje batanu ba leta y'u Burundi nibo bari bitavye ibikorwa by'inama nkinguza amateka byuno wa mbere w'umutekano w'amasoko ntanga nguvu w'intwari hagati mu gihugu w'ibikorwa bya leta n'ubujejwe ibidukikije Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Banyuanyi liju gya Amerika. Uwete kutukumvira kumirongo ya FM, kumirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mshora kutukumva bichie kuma telefone ya nyungendanu. Kubatukumva mwini mwini Tanzania, muhamagara kunimero, guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri, ubusa, rimwe, ubusa, gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kubyumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC. Tubanze dukubitira no muri Amerika gato mbere ko tubandanye ku makuru avugwa mu karere aho bivugwa ko icegera c'umushikiranganji ajejwe ubutungane hano muri Amerika Rod Reinstein ashobora kwegura canke akirukanwa mugenzi wacu Placide Magambo aratugira ibindi aje hano muri studio Placide tubwire ibindi kuri inkuru.
Ya kuri inkuru ibitangazamakuru nuko muri Amerika bivugwa ko uwungirije ministre w'ubutabera Rod Rosenstein asezererwa ku mirimo ye ku ruhande rumwe biravugwa ko yaba ari mu biganiro ku buryo yakegura naho ku rundi ruhande bikavuga ko yaba yahakanye yatsembye kuva mu mirimo ye keretse yirukanwe inkuru ivugwa ije nyuma yuko ikinyamakuru The New York Times gitangaje ko umwaka ushize Rosenstein yaba yarasabye mibanga ko President Trump yafatwa amajwi mu magambo yavugaga anasaba ko President Trump yakeguzwa kubera ko agaragaza intege nke mu miyoborere ibyo ariko Rosenstein arabihakana avuga ko iyo nkuru The New York Times itangaza idafite ishingiro akongera ati sinagira icyo mvuga ku nkuru itangazwa itavugwa uwayivuze arongera ati kandi Nshingiye ku mikoranire yanjye na President Trump sinigeze ntungutsa na rimwe icyifuzo cyo kumweguza. Umwe mu bari aho ubwo Rosenstein yavugaga ayo magambo yo kuba President Trump yajya afatwa amajwi yabwiye ijwi rya Amerika ko bishoboka ko ibyo Rosenstein yaba yarabivuze adakomeje ari kuninura gusa. Ministre w'ubutabera wungirije akurikiranira hafi iby'iperereza ku ruhare Uburusiya bwaba bwaragize mu kwivanga mu matora ya Perezida wa Repubulika muri Amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gihe rero yaba yirukanwe cyangwa se akeguzwa ibi byagira ingaruka nyinshi ku wamusimbura ku mwanya wa ministre w'ubutabera wungirije
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika, mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,603. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umuse userukira Amerika mu Rwanda yahaye imfashanyo abantu bashaka ku 200,000 ku makoperative mato mato. Mugenzi wacu Pia Caverne y'inkuru aratubwira ibindi.
Abantu barenga 300,000 igice cyabo kigizwe n'abakenyezi babarimye n'aborozi, harimo n'abazohabwa akazi mu makoperative yabo y'uburimye n'ubworozi, nibo bazogirirwa akamaro n'imfashanyo yatanzwe n'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Iyo mfashanyo ni ingana n'amafaranga arenga gato imiliyoni 44 z'amanyarwanda, no kuvuga hafi 250,000 by'amadolari ya Amerika. Ubuserukira Amerika mu Rwanda Peter Vroman yasavye abaronse iyo fashanyo kuyifata neza kugira ngo izo bateze imbere n'imiryango yabo. Uwo ni umukozi wa ambasade yamusubiramwo mu Kinyarwanda.
Hari ibintu bitatu iyi mishinga ikora. Icya mbere ni uko itegurwa n'abanyarwanda kandi bo mu biturage. Abo bantu ubwabo bakitegurira imishinga yo gukemura ibibazo mu buryo bugaragara bijyanye n'ubukungu bw'imibereho yabo. Icya kabiri, buri mushinga uri mu ruhare rufatika rw'abagenerwabikorwa, yaba ubutaka, imirimo y'amaboko cyangwa se ibikoresho. Icya nyuma, iyi mishinga iri hasi y'15,000 by'amadolari. Ibyo bigatuma ibyo tubasaba tubyoroshya cyane kugira ngo amakoperative mato matoya nayo abone ubushobozi bwo kuba yasaba.
Amakoperative yaronkejwe iyo mfashanyo arashima, akavuga ko yizeye ko mwimbugiye kongerekana ku rugero rushimishije. Aba bagabo baserukira koperative z'abarimyi b'umuceri n'ibisheke bivamo isukari mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Twasabye iyo nkunga tugira ngo twubake ubwanikiro kuko dufite bukeye, izatuma umugore abasha kwanika, twubake n'agasitoke gatoya azajya hanuriramo umuceri cyangwa se imvura yabiguye akugama kanura n'umuceri. Inkunga duhawe izatuma tugira umusaruro mwiza.
Noneho ubu turashaka inkunga kugira ngo duce ingarandi ntoya tugerageze kurwanya imyuzure zikadutwarira ibisheke. Kuva mu kwezi kwa kane mu itumba twagize igihombo kingana na hegitari 46 zahombye kubera imyuzure. Haje umwuzure w'indengakamere. Umusaruro bigomba gutanga kuri hegitari twabonaga umusaruro ungana na toni 70, ariko ubu ngubu nitumara kubona ino nkunga turizera ko tuzava kuri izo toni 70 kuri hegitari tugere kuri toni 100.
Uyu nawe aserukira koperative y'amata mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, na wene akamwemena ikose kuko we na bagenzi we bagiye kuronka amata menshi bigatuma biteza imbere.
Kugira ngo twongere ubushobozi bw'ibyuma byakira amata, kuko ibyuma dufite bidahura n'ubushobozi bw'amata twakira. Uburyo bw'ubuziranenge bwayo, kubera ko uburyo bwo kuyakira ndetse no kuyapakira tuyagihereza ku isoko ntabwo bwari bunoze, bizatwongerera icyizere bashoboraga kutuzanira amata kubera ko babona ko dufite ubushobozi ndetse n'uburyo bwo kujya kuyashaka ntabwo tuzagira impungenge kubera ko aho kuyashyira hahari.
Abahabuye mfashanyo uyu munsi baje biyongera ku bandi bagenzi babo nk'abo bari bafashwe mu mugongo n'ubwo buserukizi mu ntango z'uyu mwaka. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative Professor Jean Bosco Harerimana aragabisha uwo hirahira agakoresha iyo mfashanyo ikitagenewe.
Abo ngabo bakurikiwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative yaba n'abandi bafatanyabikorwa nka Rwanda Investigation Bureau. Ubu ifaranga riri muri koperative ni ifaranga ry'igihugu, turi kureberera abanyarwanda. Izo usanze harabaye imicungire mibi, abo bantu turabafata tukabaryoza ibya rubanda. Ntabwo tuzihanganira na rimwe ubujura muri koperative, ntabwo tuzihanganira umunyarwanda uzadusiga icyasha.
Kondwe heze ambasade ya Amerika mu Rwanda yari yatanguje undi mugambi w'imiliyaridi zirenga 39 z'amafaranga y'u Rwanda ugamije gufasha abandi barimyi n'aborozi bato bato hamwe n'igisata cy'abikorera utwabo. Ubuserukizi bwa Amerika bwavuze ko mu mwaka uheze imigambi nk'iyo yatwaye amadolari arenga imiliyoni 100 na yarenga imiliyaridi 85 y'amanyarwanda. Icyo bikoze ubwo buserukizi burashima uko ayo mafaranga yose yakoreshejwe. Pierre Claver ni inkuru i Kigali ku by'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru. Kwigenekereza rya 19 y'uku kwezi kw'icyenda, abarundi batari bake baba mu bihugu byo mu mahanga babicishije mu mukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi bo mu mahanga barandikiye umukuru w'akanama k'ishyirahamwe mpuzamakungu kajeje ko gateka kazira muntu Michel Bachelet, bamushikiriza aho bahagaze kuri raporo y'abahinga bako kanama ku Burundi. Muri rusange iryo shyirahamwe rivuga ko yiyamirije iyo raporo, rivuga ko yuzuyemo ibinyoma. Mu kiganiro muri Sanga mu kanya gaheze mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Jafet Le Gentil umukuru w'iryo shyirahamwe ry'abarundi na Rose Mystique Habyarimana ari mu mugwi ushingwa bikogwa w'iryo shyirahamwe. Jafet Le Gentil aratangura avuga ku mpamvu nyamukuru zatumye bandika iryo kete.
Ngira ngo ugiye kuramukanya mu gihugu kugira ngo urabe uko igihugu cifashe, urabe ibyo bavuga yuko ari byo canke atari byo, hanyuma ukabona atanze raporo yuko abantu bariko barafatwa ibintu bimeze nabi, urumva utangara mu bandi. Ibyo rero twavuze tuti nk'abarundi baba mu mahanga dusanzwe dufise ishyirahamwe duserukira urwego rw'abarundi baba mu mahanga, ntidushobora guceceka tubona yuko hariho abantu bariko barandika ibintu bitari byo ku gihugu. Kandi twebwe twarishikeyo tukagendera igihugu tukabona uko kimeze, eka mbere wanashaka twaranadutemereza no mu ijoro tukabona ukuntu aho hantu hameze. Rero tubonye iyo raporo twatangaye mu bandi.
Leka tuwaze ni mufaso ni Mystique Rose Habyarimana na mwe maragi murundi mwari mwiyo nama yakoranije abarundi amajana tatu mu kwezi kw'indwi. Ibyo bintu Jafeta abuze mwebwe mwabibonye gute?
Jewe nagiyeyo muri juye muri iyo nama ya diaspora, hama nagiye ahantu henshi cyane mu Burundi vraiment ku buryo ibyo bintu sinumva ahantu baba babikuwe, kuko nta kintu na kimwe nigeze mbona. Ku buryo umunsi umwe mbere navuye ruguru ahantu hitwa mu Kibumbo na Majimwaro nka saa moya n'inusu yo mu ijoro, hama turamanuka nta muntu yaduhagaritse, nta kintu na kimwe jewe nigeze mbona. Twaragiye Ngozi, twaragiye Bukinanyana, twaragiye ahantu Gitega henshi kure hagati mu gihugu. Sewe naherukayo hari hazigihe bitari gito, nahise n'ubwoba nibaza mu byo bavuga n'ibyo, ariko shiteyo naratangaye n'ukuri ku buryo sinzi iyo babikura.
Jafet Le Gentil, muravuga ko mwagiye mu gihugu cyose, ariko umugambi wanyu ntabwo kwa gutohoza nk'ibirego bivuga ko hariho abantu banyuruzwa, abantu bicwa. Iyo raporo iyo ikabivuga abantu banyuruzwa, abicwa, aho ntimubona ko mwe mutari mufise ubuhinga bukwiye buhira ngo mutohoze ibyo byose?
Nk'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, ibyo birimwo mu byo tujejwe, kubera ko abarundi mu bo turongoye abenshi bagira ubwoba, abandi bakavuga bati icyo gihugu ntituzokijamwo kuko tubona hameze nabi. Ari nacyo gituma rero twihaye umugambi hamwe n'abarongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ko tuzokwama duhurira mu gihugu abarundi bakaraba koko igihugu gitunganijwe neza. Ibyo abantu bavuga hanze ko ari byo tukabicunguza tukaraba yuko ibyo bintu ari byo. Erega hariho naho tugenda kuraba bibaza ngo n'ugutembera gusa mugabo turiko turaraba yuko hari abantu bafatwa nabi ko hari abantu bapfunzwe kugira ngo natwe bwe dutange raporo binakenewe tuvuze n'induru tuti hanyaboneka n'umuhagarike ibi bintu sijeje rero uvuze uti ibyo bintu mwebwe ntimwarimo bibajanye aho ngira ngo umuntu yoba yihenze kuko ishyirahamwe n'ishyirahamwe rikomeye rwose rifise mu migambi yacu agateka kazi na muntu rero ko tujejwe dufise na komisiyo ishe ijejwe agateka kazi na muntu urumva yuko ahubwo mubabijejwe turimo cyane
ikintu kubwanyu mwibaza ko cyaba cyatumye raporo yandika ibintu mwebwe muvuga ko atari byo ni nk'iki
twagerageje kugenzura turabe igituma hariho abantu boba bagwaye mu Burundi cyane ku buryo babuvuga uko butari turabe impamvu ibituma n'igihe twebwe twasanze ubwa mbere na mbere aho twasanze nabo bwabo batavuga rumwe kuko baragira ngaho gasanga barivuguruza nka conseil de sécurité urumva muri message yaheruka gutanga yavuga yuko ibintu bimeze neza mu gihugu mu nyuma rero tutatubona iyo raporo iraje ariko kandi n'uwuyirongoye nawe nyine yarongeye aragaruka arivuguruza gato yaravuga ati abo twatumye ntibakoze akazi bakoresheje ubuhinga bw'abashinzwe gutohoza bagomba gukoresha ibyo byose rero byerekanye yuko nabo ubwabo ntibazi ayo bakira nayo bamira kuko baragerayo bagasanga ibintu uko babyibaza siko bimeze bakavuga bati none tugipange gute rero twebwe twakoresheje uburyo bwacu bwo kugenzura turagendera abanyagihugu turaganira nabo eka mbere n'abashinzwe inzego z'umutekano nabo twarabagendeye muri abo rero hari hakenewe ko tumenya niba hapfunzwe abantu bangana gute tugera naho dusanga yuko hapfunguwe imfungwa 2,800 ku kigongo cy'umukuru w'igihugu hanyuma muri abo 2,800 6 muri bo ni ba bandi bari bagiye mu migumuko 2015 nka kwibutsa yuko umwaka uheze twakiriwe n'ugwaruka rwari rwarapfunzwe rwagiye mu migumuko batwakirira imakamba abari nabo banadutambira baranatuzimana kandi muri abo abenshi baranapfipfugira bati n'ukuri twebwe twari twabigiyemo nuko bari babitubushizemo ariko uno munsi murabona yuko twicaranye turi kumwe ikindi rero coba cyaratweretse yuko ibyo bavuga atari byo umushobora kuba uri mu gihugu kirimo abanyagihugu atabantu bariko baratera induru bavuga bati abantu bacu barabamaze we ukaza kubyumvira hanze kandi abantu bafise bwabo wa mwitegembyo wo kuvuga icyo bashaka we
ariko le gentil j'ai fait le gentil ariko amakuru aho yatangazwa y'abantu banyurujwe abantu bishwe nta kintu cyangwa gute mwabonye iyo mwari muri mu Burundi
icyo twarakibonye mugabo rero tuza gusanga abo bavuga n'abantu baba bahogwa ibyaha nk'ibyo ushobora gusanga ahandi n'umuntu agiye gutera ibanki amaze kwiba hanyuma bakaca babifata bakabihindura ibya politiki nahanigwe icyo cyaha yakoze nk'uko babihanigwa mu bindi bihugu rero iyo hariho ibintu bya politiki y'abantu bari kubaraganira kugira ngo bashyire hamwe nihabura rero amakamwe nayo bagenda bazana ugasanga bayahaye ibara ritari ryo kandi atagihugu na kimwe udashobora gusanga n'abantu b'inkozi z'ibibi bariho n'abaturaya usanga buzuyeho bagahanwa mugabo ntibaca babambika umwambaro wa politiki bagomba kubambika umwambaro w'icyaha baba bakoze
rero abantu reka tugaruke ku mufaso ni mystique Rose Habyarimana mweho ku bwanyu ikintu coba cyatumye abo bahinga bandika raporo itandukanye n'ibintu mwebwe mwiboneye niki
kibe mu by'ukuri abo bahinga ahantu babikuye umuntu yo bibaza bo kuko urabona twese turafite amafamiye ari Burundi mu gihe habaye ikintu nka bene ico barakubwira ati nyabuna ntuze kubera ibi n'ibi n'ibi byabaye mugabo jewe abo tuvukana baguma banyankura jare kavugira ubwoba nuze ntangorane ariko nkumva ubwoba nsitseyo nta n'imisi ibiri yaheze ntumva ndi areze nkagenda jenyene ntagenda aho mvuka hagati mu gihugu numva nta bwoba mfise kwanza n'ubu nguma ndahakumbura nshaka gusubirayo rero abo babafumva badukurikira vrema ntibazi batinye kuti Burundi kuko je nari mu batinya bapfuye gushika hama seyo ntabwo boba nta kintu nahabonye famiye nasizeyo nasanze bakomeye aho mvuka nta muntu yaze ngo ambwira ati nyabuna n'akazi kaburagowe nta numwe ahubwo bagumba ambwira kubera ko utaza watinye iki hari amahoro kandi nkabibwirwa n'abantu bo mu muryango nshobora kwizera ngaca nongera ko nibyo niboneye jewe jenyine muri iyo minsi twahabaye kandi ntiyari mike narahamaze somene nka zitatu rero n'ukuri umuntu wese azovyumva ntaza rutinye kuti Burundi n'ukuri
Jafete turagaruka ku kibazo cerekeye ibintu wasavye imirwi itandukanye haba abatavuga rumwe na leta haba leta y'u Burundi eka n'abarundi baba mahanga eka n'abandi bose batavuga rumwe na leta ariko muri aka kanya nashaka mpijambo umuntu wanyu radio ijwi rya Amerika Fidel muri iyo neza
Miriwe
murakomeye
turakomeye
muri hega Fidel muri hehe
mu gisagara ca Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
Twagirayezu
mwafi kibazo mwafi cyumviro
ni cyumviro mbo nge nashaka kugambira kuri mutabati mire bamwe muri kunu
narakumva duka kwije
aba nkana nabashimira cyane kuba baragize bashikiriza mu bunani kwabo kwa diaspora kwa Burundi bari hanze babandanya ahubwo batusabira nkuko nyene twebwe ko ture kwe mu Burundi twebwe iyo gukimeze neza tumeze neza uretse gusa ko natwe tuburaho tuvugira kwere gusa ko numba bakeye intambwe bakandikisha iki nk'ibyo bandikira baje bahinga biyamirije cyo cyegeranye bagize numba intambwe nziza cyane kandi nkuko bari kora ivuga cyo ku Burundi ni sawa ndi mu cyara cy'abutumba ko ngenda n'amaguru mba henjaye ku kiyaga ndagenda hagaruka icyoro hehe nta kintu no ba umutekano ngo bifashe nabi mu biki uretse gusa bahinga sizi ikintu babashaka ku Burundi no Burundi kwere nasa ariko bikadusha ni vutu iyo babyanditse gusa na cyo tubishima kwese
murakoze Fidel
tubona ko abanyaragendwa kabisa
murakoze Fidel twagira Yesu reka ijambo Samuel muri yo neza
yego ndabumva
muri hehe
ndi Burundi ibwambarangwe mu ntara ya Kirundo
izina ry'Ikirundi ninde
ni Irabazi Samuel
yego tuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
nagira nshimire abatumirwa bacu
yego
kabisa bazabandanye batuvugira neza kabisa Burundi n'inyabagendwa ntangorane
murakoze Samuel ndeka yabashinga ntahe Fidel na Samuel basana bavuze bashyigikiye utwigoro eka n'ibikorwa byaranguwe n'abahurikiye mu gihe cy'amwe cy'abarundi baba muri diaspora ariko nashaka ndabaze mu duce ku mayange mushya na Jafet mutubwire le gentil mutubwire ibintu mwandikiye hari ibyifuzo mwashikirije cyane cyane mushikiriza abatavuga rumwe na leta ikana leta y'u Burundi ikana barundi bose baba hanze duka ku ijambo
twebwe no mu mwaka uheze twari twabivuze kubera ko mu rugo urwo ariko rwose umuryango nta muryango ubura umwana agorana canke umwana abikigaba rero naho yo bikigaba aragaruka akavuga ati uko bigenda kose n'abavyeyi banje niwo ucugenda hanze ngo uze kuvuga papa wawe na mama wawe yuko bagwaye amahere canke bameze nabi oya ahubwo uragenda ukavuga uti ibintu reka tubikorere mu nzi wacu rero ico nico twashatse kubwira abagwanya leta bari migwi ibiri hari abagwanya leta bari mu gihugu hari n'abagwanya leta bari hanze nibo twise opposition radicale rero abo ico tubasaba ko bakunda igihugu bagakoresha wa mutima w'urukundo naho batumvikana na leta ibyo nibisanzwe kuko demokrasi yose igomba kugira abayigwanya mugabo ntibayigwanya bakoresheje uburyo bwo kuvuga ibitari byo
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho ni raho duheraje ibiganiro twabateguriye kuri no saha tubararika mu bandanye mwumviriza Ijwi ry'Amerika kuri site yacu internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook na Twitter makuru yacu murayabona address ni VOA radio yacu mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye